Nzamba
Nzambira Samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya 25 ruheshi no mwaka 2026 nchuti namwe bagenzi mwashimye kuri kira radio Nzamba cyakawe ndabahaye mwiriwe cyane maramutse bivanye naho muherereye iri rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akansa kubashimikiye kuri zingi nkuru nkuru zikurikira. Abarimyi bo muri komune Cibitoke ngo nta mwimbu mwiza w'umuceri biteze kubera kubura ifumbire, basaba ishyirahamwe FOMI gutorera umuti icyo kibazo. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu wo muri zone Muyange muri komine Nyanza biturutse ku kibazo cyo kurenga ibigo mu miryango kigisibije aho ingo ziriko zirasambuka, basaba jeje intwaro gutorera umuti icyo kibazo. Impunzi z'Abarundi zirukanywe mu gihugu cya Tanzania zija gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu zibayeho nabi kuko zidashobora kuronka byankenerwa harimo no kwivuza. Murano makuru maza kubyumva aya n'ayandi mu kanya usanga ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasiye kwaramutsa. Imidogo ni myinshi marimyi bo muceri bo muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, imvo nyamukuru bakavuga ko ari kubura ubukene bw'ifumbire, bakamenyesha ko imiceri barimye iriko irononekara cyane mbere yakaba atanu mwimbo mwiza biteze. Aba barimyi bagasaba ishyirahamwe FOMI rijejwe gutunganya iby'imyavu ko ryobatunganiriza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Bamwe muri abo barimyi bavuga ko bigeze atacyizere bafite cy'uko bazoronka umwimbu uhagije nk'uko byari bisanzwe biri, bakavuga ko batumva impamvu bariha ifumbire ariko iryo shyirahamwe ntiribaronse ku gihe, ibyo bakabona ko bishobora kubashira mu ruhombo runini.
Iyi minsi y'imiceri irikirononekara cyane, ese ubwoba ko atamwimbu ukwiye tuzoronka mu gihe twarishe ifumbire. Icyo ngiye ko ni uko tuzohava tutaronka amafaranga yo kuriha amadeni twafashe amashyirahamwe yo kuzigamye no kurwanana ikana mu mabanki. Ugize ngo urajya kugura nyafumbire kubayigurisha magendo ikiba kigwa ku 2,300
mu gihe byifashe uko, abo barimyi barasaba ishyirahamwe FOMI rijeje gutunganya iby'imyavu ko ryobaronsa ifumbire barishe kugira ngo imirima yabo irike kuhononekarira.
Ikibazo cyo guharika ni kimwe mu bisambura ingo muri zone Muyange ni muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Abanyagihugu basaba bajejwe intwaro guhagurukira icyo kibazo. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Georges Kibogora.
Nkuko amakuru ava muri mu munyagihugu muri zone ya Muyange muri komine ya Nyanza abitumenyesha, ingo ziriko zirasambuka biturutse kurenga ibigo kw'abubakanye. Izo ngo byibonekeza ahanini ku bagore y'abagabo babo bagiye kurondera icyo tunga imiryango ngo basanga ingo zabo zarinjiwemo n'abandi bagabo. Bavuga ko kenshi haca havuka abana muri iyo miryango yahemukiranye bigaca bitera ingorane nyinshi, basaba abajije intwaro kucarira icyo kibazo.
Umugabo yihenze akava mu rugo akaja kurondera ubuzima, umugore ashikaye mu rugo bakije kuca bahemukiranira bacaca mu bindi abandi bakabasha binjira mu rugo basanga birateye induru mage agiye guhandura agahanzura umutima uhagaze mbere cyane n'abatubona bakarutse induru zikaba induru kaba n'abandi basambura kandi bo bakaye basambura izubatse naho umugabo wari ngaha kubera ubukene yaseruka abandi bitwaza ko bafite amafaranga hanyuma bakitabira umugore amagabo nawe akaba atajamba afise cyangwa induru zikatatu birababaje atagomba ngo umugore yafyaye umwana yajyaye urwanda mwemera cyane naho ukazibona bakazinda ukabona bakacaifite no kuvaho mu rugo akomoka yatuma umwana asikwanje rero ibyo bintu birateye induru cyane. Bavuga ko mvuga hari ubuhungu burenze kubera ubukene abantu bagenda no mu isoko bagenda badandaza abadamu atwara umutayi atakumva ifashe bagenda badandaza mu isoko ariko birangira umutayi babongereje cyane babananije bakora kumbe bahaye bakoresha umutayi w'abandi bagabo abagabo nabo bikaca birangira bakengeye basuzurutse mu ngo bituma ingo zibaho zigatifuka cyane nyine mu bidukikiriza abatwari bakaba amagabo kuko ubu kurenga ibigo byira ayo ntara amatara karere
kubera amakinga yose. Uruganda rwa radio Inzamba agatiya kawe twagerageje kurondera umusitanteri wa komine Nyanza kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kumuraha kuri telefoni yiwe ngendanwa.
inzamba.
Leta y'u Burundi ngo yari kwiye gutegekanya imigambi y'iperekeza mu mugambi wayo wo kugarukana kugaburira abanyeshuri bo muri kaminuza ako nakamu gategwa n'ishirahamwe sojepaye yitaho ineza y'abana iyo shirahamwe ribona ko gusubira kugaburira abo banyeshuri bizotuma umwimbo wabo mu byigwa wongerekana dutega amatwi David Ninganza n'ikigiye curunguye iyo shirahamwe akabivugiye no wa kane kuri radio Bonesha FM
kugarukana muri kaminuza igisata cy'uburiro yo iteka rihambaye cyane kuko kuva bahagaritse ico twita restaurant muri kaminuza abanyeshuri batari bake ntibashoboye kuba bakiza kwiga cyane cyane abava mu misozi abava mu miryango ikenye rero ingingo zifashwe ingingo zigafatwa zitizwe amahaza ingurikizi imwe n'imwe rero kibazo turagize mu gisata cy'indero aho uwuje wese yumvira ibyiwe kuko atakundi wasubiriye atavyamusigaranye rero haragize ko tuzaturabona yuko atana kimwe dukora hatabanje kuba ivyigwa ngo turabe mbega tuzobikurikirana gute dusanze bitameze neza tuzobihagarikira hehe tuzoca dukora ibiye rero hamariho plan B mu kintu cyose rero ikindi naco nagahombo gakomeye mbega yo kwitwa ingurane gute ari ingurane zori kandi gatuma atiga igatuma atarya adafungura nta munyeshuri ashobora kwiga ashonje rero sikuri tugomba dushimire ubushikiranganje ubwiyumviye ariko by'ukuri bibe ibikorwa bigaragara habanje kuba ibyigwa bavuge bati bizoranzuku erega ibyigwa birerekana ni bande twoherako apane kuvuga ngo turabigira mu kivunga kandi tuzi yuko tudashobora kubihereza rimwe kwigisha abanyeshuri muri kaminuza no gutegura kazoza k'igihugu
mbere gusozera no makuru abarundi bari barahungiye muri Tanzania bakaba bari mu baheruka kwirukanwa bamerewe nabi mu bihugu byo mu karere bagiye gusabamwo ubuhungiro babayeho badashobora kwivuza canke ngo baronke ubundi bufasha kubera bataronka impapuro z'ubuhungiro ni inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Gahungu
Abo barundi ngo bamwe muri bo baramugaye kubera guhohoterwa abakenyezi nabo barafashwe ku nguvu na Laske Nduwimana umwe mu bahoze babamwe ikambi mu gihugu cha Tanzania aradushira ku mayange ubuzima abo barundi babayemo muri ivyo bihugu
nivyo ibi bihugu byarabakiriye ntivyabirukanye ni cyo gushima ni ikintu cyo gushima cyane hanyuma barababwiye yuko ikibazo cyabo kiriko kirigwa ariko hari ibyihuta nubwo ibibazo byabo biriko birigwa hari ibyihuta kuko aba bantu bahuye n'ingorane zikomeye cyane muri Tanzania imisore y'umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania CCM yaje kubirukana mu makambi barimo induta nyarugusu ubwo barakubira cy'abana nyarugusu barabakora ibintu bidakogwa barabakubise hariho aba babaye bimuga abo bagira ku mabekiye hari abafashwe ku nguvu abafasoni bafashwe ku nguvu ntibaronka rero ikibafasha kubera ko badafite izo mpapuro rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane baraho ntibagira ikibafasha ntibashobora kwivuza ntibashobora kuronka imfashanyo kuko ibyo bari bafise byose abo basore barabibatse abatabyatswe mu nzira igipolisi cya Tanzania cyarabafasha kirabiba kirabambura hanyuma kibona ko bareka barengana urumva bamerewe abi ntibagira ikibafasha
uwo murundi agasaba amashirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'ayandi mashirahamwe yitawe impunzi kugarukira abarundi bagenziwe
urakoze Pierre Gahungu no ngaje dusozera no makuru nkabashimiye mwese mwadutse amatwi ngashimira no bagenzanje umwese w'ikiciwe nafashe kwaturukaniriza mugire aho mu bahwe mwanyu no mu byanyu na gahwane